Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Badufashe nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba, n'abacu bose basigarayo, imiryango yacu, abana n'abagore bose basigayeyo. Ubu nta mwenda tugira wo kwambara, twaje kunyine tubona twabuze n'iki kitugeze iwacu.
Uyu ni umwe mu Barundi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda, avuga bimwe mu bibazo bahura nabyo iyo batahutse mu Burundi. Turababwira kandi naho nyiyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda igeze. Ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ari imbere yaho reka Rosine Munezero abanza abashikirize ayavurwa irya nino ku isi. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa irya no hino ku isi tuyahere mu mugabane wa Afrika. Ibihugu bya Burkina Faso na Cote d'Ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero by'iterabwoba, byatangaje ko bigiye kugwaniriza hamwe iterabwoba. Izo byemejwe n'abakuru b'ibyo bihugu byombi, Roch Marc Christian Kabore na Alassane Ouattara, kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa Burkina Faso i Ouagadougou. Abakuru b'ibihugu bombi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe n'ibibazo by'abimukira, iterabwoba, ubugizi bwa nabi bubera ku mipaka, hamwe no kwiyongera k'ubushuhe ku isi. Ibyo byatangajwe na Perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire igihe hatanguzwe inama yo gufashanya hagati y'igihugu ciwe na Burkina Faso. Perezida Roch Marc Christian Kabore wa Burkina Faso yatangaje ko gukorera hamwe mu mugambi wo kugabanya umutekano muke ugeramira ibiba bikomeye utwigoro twiterambere hagati y'ivyo bihugu kwa bibiri ari ibintu bifise akamaro gakomeye kandi byihutirwa. Yamenyesheje kandi ko bategerezwa gutsinda urugamba rwo kugabanya iterabwoba, ubugizi bwa nabi bubera ku mipaka, hamwe n'uburyo bwose ibyiyumviro by'intagondwa byibonekezamwo. Pravin Gordhan yahoze ari umushikiranganji ajeje ikigega cha muri Afrika y'Epfo yari yahagaritswe mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, yasabye ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri ko Perezida Jacob Zuma atanga imihoho. Gordhan yifatanije n'abategetsi batari bake wo mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, African National Congress ANC mu mpunyapfunyo, hamwe n'abayobozi b'amashyirahamwe y'ubudandaji basavye ko Perezida Zuma ava ku butegetsi. Gordhan avuga ko Perezida Zuma yova ku butegetsi akarekera abandi amabanga y'ukuyobora igihugu kugira cubahiriza ibyifuzo bya Nelson Mandela yahoze arongoye Afrika y'Epfo, nabo bafatikanije urugamba rwo kugwanya intwaro yakajyanisha imiryango ya apartheid. Izo Pravin Gordhan yabitangaje ku munsi witiriwe Mandela uhimbazwa ku itariki y'amavuko yiwe y'umwaka w'1918. Ni mugihe kandi abanyagihugu batakaje icyizere bari bafitiye umugambwe ANC bivuye ko barambiwe n'ibyagirizo biri kuri Perezida Zuma, hamwe n'ubutunzi bwifashe nabi cyane aho muri Afrika y'Epfo. Muri Sudani y'Umanuko, umumenyeshamakuru mukukuruke Alfred Taban Logun yatangaje ko yinjiye mu muhari wa Taban Deng SPLM usanzwe utavuganwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kuvugira abanyagihugu bo mu ntara ya Ye River. Logun yari yagenywe kuba umushingamateka mu ntango z'iyindwi, yavuze ko yatanguye politike kugira ashobore gufasha guhindura ubuzima bw'abanyagihugu bo muri Kajokeji. Avuga ko Sudani y'Umanuko ikeneye abarongozi b'intwari nkawe bashobora kuvugira abanyagihugu. Itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu, Taban yari yakanye kuja mu murwi w'igihugu ujeje ibiganiro wari washinzwe na Perezida Salva Kiir. Taban amenyesha ko atemeye kuja muri uwo murwi atari hamwe Perezida Kiir, atari ku yamenyesha makuru bafunzwe akongera gahagarika guhotera ubwigenge bw'amenyesha makuru aho muri Sudani y'umanuko. Naye muri Turukiya abaharanira gato akazi na muntu batandatu batawe mu mvuto harimo n'umukuru w'ishyirahamwe Amnesty International. Abo bantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu hoteli mu nama y'umutekano bahobwa ko bafashije abiyahuzi. Kuri wa kabiri sentare ya Istanbul yatanze itegeko ry'uko abo bafashwe batazorekugwa badaciriwe urubanza. Ivyegeranyo byasohotse mu bimenyesha makuru bivuga ko abo bantu bafashwe baturuka mu bihugu by'Ubudage no mu Swisse bagirizwa ko bakoranye n'abanywanyi b'umuhari w'abakurde uregwa kuba ukorana n'umuyisilamu Fethullah Gulen. Gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa cyo kugomba guhirika ubutegetsi bwa President Recep Tayyip Erdogan. Leta Zunze Amerika yasabye Turukiya kurekura abo bantu ikongera igakura igihugu mu bihe bidasanzwe bituma haba gufata abantu ataco bagirwa nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa Departement ya Amerika Heather Nauert. Muri Venezuela umushikiranganje ajeje imigenderanire n'andi makungu Samuel Moncada yatangaje kuri uyu wa kabiri ko igihugu kibandanye umugambi wacyo ujanye no gutora oba abanywanyi b'inama nshingamateka. Ni mu gihe Amerika igabisha Venezuela ko ishobora kwifatira ibihano bishasha ikongera ikihweza gushasha imigenderanire hagati y'ivyo bihugu kwa ari bibiri. Moncada yavuze kandi ko Venezuela iri kirihweza neza imigenderanire ifitaniye na Amerika akavuga ko itazokwemera gucyozwa n'amakungu. Tubutse ko abatavuga rumwe na leta batunganije amatora kuri uyu w'Imana abantu barenga miliyoni indwi bakaba barayitabiye basaba ko Perezida Maduro avavanura n'umugambi wo guhindura ubwirizwa shingiro.
Yara makuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet we zitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com na yabifuza kudukurikirana kuri Facebook ni radio yacu VOA. Mu karere ya Here ntiyavugwa mu Rwanda umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza kuri wa kabiri yiyamamarije mu karere ka Kirehe no mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba. Habineza yavuze ko mu kwezi kw'icyenda kimara gutorwa azokuraho ikora ry'ubutaka abanyagihugu bakwa na leta. Habineza akavuga ko ubutaka ari ubwa abanyagihugu atari ubwa leta. Asumta Kaboyi yari yakurikiranye iyo myiyamamazo.
Mu mujyi wa Kibungo mu karere ka Ngoma, Frank Habineza yamamarije kuri stade cyase Makamba. Usibye abantu bamuherekeje baturutse i Kigali biganjemo urubyiruko, mu mujyi wa Kibungo wasangaga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka rya na demokarasi no kurengera ibidukikije. Abaturage bake batagera kuri 50 nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida Habineza. Habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakura kode bw'ubutaka.
Nkuvuga umutekano w'igifu nico kintu cyane tuzareba mu kwezi kwa 9 ko tukuraho iri yategeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza. Abaturage bakagira uburenganzira. Cya kabiri nico kijyanye n'ubuhinzi n'ubutaka. Abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ase dukuraho n'umusoro w'ubutaka. Kuko iyo ufite ubutaka ufite igihugu ufite aho utuye. Twemera yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu yaremye u Rwanda. Kari gakondo tugomba kugishurira ari ubwacu. Ariko mu Rwanda tuzabukodesha kuri leta. Buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga ijaje kari imyaka 25 ni 49 cyangwa 99. Tuvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kubwisubiza ikakora ikindi kintu. Reba ufite soko ku soko kuza wawe ari uciye muri ubwo butaka ukazasanga ejo bundi baza kubikuraho.
Habineza anavuze ku kibazo cya mituweli avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe. Ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo Frank Habineza abazaniye.
Hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma ukaba utishoye uri umukecuru bakagushyira mu cyiciro cya gatatu kandi bishoboka kandi amafaranga ntabizabona.
kindi amindi ranjewe ni itera mbere nyine cy'umuntu abona kandi nonogo tuweri kubera nago twishobo dushize mu gatatu na muri mangira n'abantu tugira ubugugu ariko kwa sote tumaze rero muri make na tuweri z'abantu
abineza navuze ko bazashyira bukigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweri kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweri bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa. Uyu mukandida yavuze ko yifuza guteza imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo kuko usanga bagenda basuzugurwa. Habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara. Uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye. Frank Habineza yijeje abaturage ba Kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe. Yavuze ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza. Yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga 500 cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Habineza wari umaze iminsi biyamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'Iburasirazuba yavuze ko bitamworoheye na gato.
Twatangiye mu karere ka Nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntabwo twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irindi kugira ngo bayo gahunda yacu tuyihagarika. Uyu munsi twazirikiye mu karere ka Kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere nk'uko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane abana baza gukora cyo kwavuta nka sabotage. Umuntu avuga ati buri pate oya ana kuvuga ngo oya sanga benshi cyane bikano kose twabaga kuvuga ngo oya ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu wababwiye.
Frank Habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege. Uyu mukandida avuga ko hari nabo bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha gusa yagize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo.
Icyo twamenye hariya Kirehe nuko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana, abantu bakuru babujijwe kuza ubwo boherezamo abana, abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage. Ahandi hano twarakoze sensibilisation ndetse twazengurutse n'umujyi abaje barahagije. Ntabwo dushobora kurekeraho, tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye. Kuko icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora.
Mu gihe umukandida Habineza Frank yari mu karere ka Kirehe na Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yari mu karere ka Ngororero na Muhanga, naho umukandida wigenga Philippe Mpayimana yagiye mu karere ka Nyamasheke. Gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira. Uyu mukandida yakomeje mu murenge wa Mahembe naho ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murundi mu rwiho mu namashinga amateka wa mahujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata cawe nikijejwe ibibazo by'impunzi ko ari bo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanye. Icegera c'urongoye mu rwe yabishikirije kuri uno wa kabiri aho abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka. Ido Nido na Evariste Nziko Banyanka
ariko ashikiriza icegeranyo cy'umurwi wo mu nama nshingamateka wa Maho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano. Icegeranyo cy'uburongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca ONU kijejwe impunzi ku isi HCR. Bamwe muri bo umushingamateka Venant Hatunyimana abagiriza ko aribo bahamagarira abarundi guhunga
ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR, bababwira ko bazokwakirwa neza. Hariho imiryango usanga iba mu Burundi no muri Tanzania ku buryo habaye agakoma baca basimbira Tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza Hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose.
Eka nishegera cha kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Joki Nishiteretse yunganira icegera cy'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano kubijanye n'uruhara rw'abakozi ba HCR mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo byega.
Bashitse iyo bahungiye bavaka mu Burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nkuko babishikirije canke bagenda bakurikira kagafashanyo bahereza hariya. Ibyo rero cyo bitwesekaza umutekano canke ukubona agashisho ku Burundi kuko bavuga ko bicika. Nashaka niyo umushikiranganje ajeje umutekano yuburana n'umushikiranganje ajeje intwari yo hagati bagakoranya n'umuri hasi kugira ngo iyo ngendo ihagarare.
Umurwi ujeje gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Icegera cyo murwi w'amaho wo mu nama nshingamateka umushingamateka Venant Hatungimana yabajije abashikirangaje b'umutekano no kwivuna abansi ikiriko kirakorwa.
Bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cyacu n'igihugu cy'u Rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka Sabanerwa mu ntara ya Ngozi hamwe na Mabayi mu Kibira. Abasoda b'u Rwanda bakaba bamaze kwica abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu byose. Umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu byose ugeze hehe ko abaraswa n'abasoda b'u Rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe byoba ari byo canke n'umubano mubi
ariko yishura kuri ibyo bibazo bitera umutekano muke ku rwego rw'u Burundi n'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba arimesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje Emmanuel Ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise.
Ikibazo kijyanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya muzamabaye kubera umutekano muke baba bafite ubwoba yuko abanyarwanda bazogira icyo babakojeje. Jendi uka nkipare na intara ya Cibitoke baratimbatije harima bahaye kandi narababwiye nibatekane barime ku mutima harya abanyarwanda cyane babwira nuko batinya abasoda b'abarundi kandi nakahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye Burundi ngo bagende imbore. Izina ryo mu Kirundo rirabigaragaza ni ntambara yabaye hagati y'abarundi n'abanyarwanda cyarabaye aho hari birundo byabari kuri urwo rugamba aro ibatekane no bahamagarira gusa ubahiriza akamo leta yabateye ibikishije kubajejwe intwaro yuko bugira discipline nk'iy'abanyarwanda bafite ari hako.
Iyo nyishu y'umushikiranganje w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda isa niyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu minsi iheze yabwijwe rya Amerika ko bamusotora mu myiyerekano yatunganijwe ku butaka bw'u Burundi. Abayitabye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa. Evariste Nzikobanyanka, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru nyene abarundi birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka. Bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa atacu bafise. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara Kirundo we avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikanwa iwabo. Iyi nkuru nayo tuyibaze Jean Bosco Ndarurinze.
Harakindwi zirenga zibiri abarundi baba 200 birukanywe. Ijwi rya Amerika ryashyize ku mutumba wa Rwibikara uri muri komine ya Busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe. Uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda cyo kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bihari kurira kuba muri icyo gihugu.
Ebwe baraje baradufata badufata tubugiye kugemurira urwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baturadupakira batujyana kuhigisha abandi barundi. Abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge. Hashize iminsi ingahe nyine icyumweru kigiye gushira bashe batwemera batujyana aho bita Izaza
batujyana muri gereza y'Izaza. Sasa twabayeyo kuva kuri nyinshi cyo kwa kane badukurayo kwa gatatu mu gitondo. batigizanga kuri duwani icyo tubiye n'icyo gusanga cyo gushaka ibyangombwa abanga n'abavandimwe twarabanye giye kinawe giye kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye
abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza
abo zikeke kubera badufashe nyine nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba nabacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyine tubona twabuze n'ikiki tugeze iwacu turi abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe
hano ni mubayeho gute
hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kujyangirire ku mavuko kureba ababyeyi byarancanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo
basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakujya
ikibazo ifite nuko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho kedo nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye niwo nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye kuko umudamu yikira abana batandatu bari wenyine kumva ko bivunanye cyane
umujyango ubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo umwe mu bagize uwo mujyango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo
tubonye rero bamaze kuza birukanwe twarabakire nk'uko ari bene Burundi turasabikanye utwo dufise twose kuko tuzike dukihanira abankana icyatubabaje ni kimwe nuko birukanwe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kuba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango icyo tubasabira ni uko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwigira ku mukanda mu nda akabafasha kandi tubizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo Daniel Macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka
mbese twari twaranasabye ko ngaha mu ntari wacu hobaho ahantu twoza turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aba bafashabikorwa bafasha nka za HCR n'ayandi mashyirahamwe yodufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana batacumukuye cyane hariho abaja za Muyinga abaja za Ngozi abaja za Bujumbura reka n'abaja mu makomine yo ngaha nyine mu ntara usanga bashitse barushe
uwo mutware avuga ko icyo kigo cyoheza kikakira n'abarundi birukanwa
abo bose tubona ko byogenda nk'uko nyine bakabanza bagashikira urabona baza ari benshi bagashikira ku mupaka nibyo hariho barashika mu mihana iwabo ariko hariho usanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma hakaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine biba ari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza
mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubu naho ni mwanya w'ikiganiro Amerikana itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi mu 1893 Dr. Daniel Haley Williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse James Cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuva mu mwuka muganga Williams yari rukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho usibye inkovu nini yonyine gusa yarafite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe n'ubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho usibye ko cyari n'icya mbere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura iri ni Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerika kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo
Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize ibyo kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883 ubwo yarafite imyaka 30 y'amavuko. Icyo gihe abaganga babirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite abyita Provident Hospital. Nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma Dr. Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga 5. Kugera ubwo muganga Williams yavuraga James Cornish, abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka. Kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye. Dr. Williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'ibyubu. Nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish cyari kimeze. Nta antibiotic yari afite, nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho, nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yari afite. Ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora, bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima. Umujyi wa Chicago nawo winjiye mu mateka utyo ubikitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga. Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 mu 1931, yari afite imyaka 73 y'amavuko. Shuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ibiganiro ku Jwi Amerika birabandanya. Ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Ugukwiragira kw'iziyumviro vy'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka Afrika. Imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokrasi. Ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika, Mary Beth Leonard, yagabishije ko ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkegwa inyishu y'amakungu. Ivyo ambasaderi Leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo kukwezi na ambasade ya Amerika n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'urwego nyobozi rw'uwo muryango kuvyerekeye kwirinda no kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa bivamwo ubwicanyi. Urwo ruganda rwarerekanye akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyiyumviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Urwo ruganda rwarashyigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika wo mu mwaka w'2002 ugenewe kwirinda no kugwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika, Mary Beth Leonard, avuga ko mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi uburyo abanyafrika bashobora gutora inyishu zabo ku vyimviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze Amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'2063 y'akarere ka Afrika karangwa n'amahoro n'iterambere. Leonard avuga ko Amerika izobandanya gukorana n'akarere ka Afrika kugira iyo migambi ishikwe, ko amenyesha ko mu gihe ibice 70% by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ari ngombwa ko abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari nkomoko y'amatati n'intambara. Vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano, ibikorwa byo gucungera umutekano, ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politiki, ibice babamwo ngo biragiye umutekano kurushiriza. Ambassador Leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka Afrika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane. yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibazo. Arangiza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gukorana na karere ka Afrika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama.
Iyo gari jambo ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Na makuru avugwa hirya no hino ku isi twayashikirijwe na Rosine Munezero. Fatuma Alimas Kalala niwe yashyize hamwe ibi biganiro. Mugire umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.